Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Igihugu cy'u Burundi kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bimaze guca mu ngorane nk'intambara eka n'ibindi bibazo byatumye bamwe mu bagize imiryango bahababarira kurusha abandi. Abatari bake bavuga ko nk'abakenyezi mu bihugu bitari bike nk'u Burundi bari basanzwe badafise ukwishira n'ukwizana gukwiye mu gushikiriza ibyiyumviro cyangwa ibibazo byabo. Nyuma y'izo ngorane ntiborohewe na gato mu kugerageza gusubira mu buzima busanzwe cyangwa no mu kwiteza imbere nyuma y'izo ngorane. Umufasoni w'umurundi kazi Georgette Minani amaze imyaka itari mike mu gihugu cy'u Bufaransa avuga ko umukenyezi ariwe kirumara mu muryango kandi ko akwiye kumenya gushikiriza ibyiyumviro vyiwe kugira ibintu bigende neza mu muryango eka no mu gihugu. Niyo mpamvu we n'abamushigikiye bafise ubuhinga n'ubumenyi mu nzego zijanye n'ukwishira n'ukwizana bahisemo gushinga ishirahamwe rijejwe gufasha abakenyezi mu Burundi gutanga inyigisho zo kwisanzura, kumenya uburenganzira bwabo babicishije mu mwuga w'inkinamico uzokwigishwa n'abahinga bawunonosoye, bakizera ko bizofasha abo bigeme n'abakenyezi kwiteza imbere mu buzima. Iryo shirahamwe rero ryiswe Fable mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira n'umufasoni Georgette Minani n'icegera ciwe Landry Rukinga Mubiri batwiganira ivyerekeye iryo shirahamwe rishasha n'imigambi yayo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mufasoni Georgette Minani, kaze mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradi Ijwi rya Amerika.
Murakoze kuduha kakanya kugira dushobore kuganira. Turabahaye mwiriwe.
Nawe Landry Rukinga Mubiri, icegera cya mbere cy'umufasoni Georgette muri rishirahamwe Fable, uraho urakomeye, kaze mu kiganiro.
Ego, murakoze, ndabara mukije.
Murakoze cyane. Mufasoni Georgette, birumvikana ko mu mice y'Ikirundi eka mu bihugu bitari bike ku isi abakenyezi bakumirwa mu nzego zitari nke, iciyumviro cyo gufasha abakenyezi mu Burundi kwiga kwisanzura no kumenya uburenganzira bwabo ubicishije mu nyigisho bakuye mu nkinamico cyakujemwo gute, waciyumviriye gute
ico cyumviro taje kibuye kubyagiye birashikira Burundi bwacu? Murazi yuko umurundi kazi yarose ingorane nyinshi cyane zivuye ku makuru igihugu cyacu cyagiye kiraronka. Eka duca turajya hamwe turicara turavuga tuti none ko umukenyezi ari kirumara akategerezwa ku guhindero ibibondo yibarutse akabirungika ku ishure akabariwe afise uruhara runini mu gusananura urugo mu kubungabunga umuryango wiwe akaba ari afite uruhara runini mu gutsimbataza umubano mwiza mu babanyi no mu bagenzi. Uruhara rero kirumara umukenyezi wacu mu Burundi yoshobora kuguma afise nuko yozarashikiriza iki ibyiyumviro bigashobora kumufasha mu bihe byose. Ariko rero ibyo byiyumviro ashobora kubironka ari uko afashijwe akaronka inyigisho. Inyigisho nayo ni byo bica mu mico kama y'u Burundi. Hanyuma iyo mico kama nayo tukaba tutibagira yuko hariho nk'abarundi kazi batanga impanuro baciye mu tugenegene nka wa mugwa ninde musanzwe muziyo. Hanyuma ujya mugwa ninde naho twaciye mu makuba menshi kuba warafashije abarundi n'abarundi kazi kugumana karanga kacu. Kugumana umuco karanga w'u Burundi bwacu. Ndashaka gituma rero twiyumvire tuti imico kama yaratitutse mugabo umugwi wa ninde wagumye ukina kugira werekane imico myiza kama y'igihugu tuma abarundi n'abarundi kazi bikebuka bakavuga bati eh rijya abantu bakimwe aha ni jewe aha bariko bavuga umwana wanje aha bariko bavuga umugabo wanje bagaheza rero bakikibuka. Iyi association yacu rizofasha cyane cyane umugwi wa ninde uri mu giheta kugira ngo tuzobafashe baronke inyigisho hanyuma izo nyigisho naho basanzwe bafite icyo bita mu gifaransa talent ubuhinga n'ubumenyi mu gukina imico kama rero twiyumviye tuti turamutse tugize association hanyuma bajya abagore bane ndibo mu giheta umuntu akabafasha bakaronka icyo bita mu gifaransa renforcement de capacité
guhabwa ububasha n'ubushobozi
ubasha n'ubushobozi hakaza abantu tukarondera abantu bari butumbura babimenyereye bakabafasha kabigisha hanyuma hageze inyigisho bagaca bagenda bagaca mu ma province yacu ni 17 ubu bagaca bakava ngaho ibujumbura bakadodora igitege wacu bagasubira mu kirundo
ntaguciriyemwo tugiye mu gusigura ukuntu bizogenda ariko nashaka nsubire ngaruke gato kukuntu byatanguye mufaso ni Georgette rukinga mubiri banye nk'umwunganira akamaro nk'umuntu amushigikiye wabonye wifatanyije nawe irishira hamwe rizomara kubakenyezi nabigeme babarundi nakahe nk'umuntu yabonye icyiyumviro kuba ari cyumviro ciza wabonye irishira hamwe rizofasha mu buhe buryo
irishire hamwe nkuko mwabyumvise nkuko umufaso ni Georgette Mirana hejeje kubivuga rizofasha mu kongereza ubumenyi mu bakinyi baninde mubiravye neza ninde yagumye ifasha abarundi n'abarundi kazi kugumana imico kama kuko murabibona bagumye bigisha umubano gukundana ukwiteza imbere byose byaca mu gukinwa kwebwe rero irishira hamwe dushaka kubashigikira no kubafasha kongereza ubumenyi kugira ngo bashobore gukina neza kuko bacyo no kwita talent no kuba afise ubushobozi deja ariko si benshi bavyigiye naco gituma twebwe kuko turi mu bihugu byo hanze twashoboye kwegera abantu babinonosoye abantu babizi bize muri za kaminuza bigisha muri za kaminuza bakinye mu yandi ma cinema cyangwa mu byo twe kwita film mu bindi bihugu biteye imbere kugira ngo bafashe umugi wa ninde kongereza ubumenyi no kukina neza kurushirizaho uko bahora bakora.
Ni byiza cyane. Abatwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'ishira hamwe Fable, ishira hamwe rigamije gufasha abigeme n'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi mu bijanye no kwisanzura. Mugume ku radio yanyu. Ariko baratwumva iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'umufaso ni Georgette Minani n'umushinga ntahe Landry Rukinga Mubiri baba mu gihugu cy'u Faransa bamazeyo igihe kitari gito baratanguye ishiramwe rishasha ryo gufasha abigeme abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi mu byerekeye gushikiriza ibyiyumviro byabo kuko bavuga bati umukenyezi ni kirumara mu muryango kandi ko akwiye kumenya kwigushikiriza ibyiyumviro vyiwe. Rero uno musi bagiye kudusigurira ibyishira hamwe rishasha rigiye gutangura bagiye gukoresha ubuhinga bwo gutanga inyigisho imyimenyerezo kubijanye n'inkinamico mu buryo bwo gufasha abo bakenyezi nabigeme. Rukinga Mubiri canke Madame Georgette, muravuga ko gushikiriza ibyiyumviro ari kintu abakenyezi batagira canke kenshi badahabwa uburenganzira bwo kugira, mubona ari ibintu bituma badatera imbere canke hari izindi nzitizi baba bafise zo bari nkizihe mu bijanye no kwisanzura?
Murakoze, twatwiyumviriye yuko umukenyezi yashoboye kuronka inyigisho hanyuma agashobora gushikiriza ijambo mu muryango wiwe, mu babanyi biwe no mu bagenzi biwe biciye mu tugenegene byo bari vyiza. Kuko iyo umuntu atanze icyumviro kiwagitishije mu gutwenga n'abadatwenze mugabo utugenegene mu cyo bita mu gifaransa expression corporelle biratuma umuraba cyangwa umwumviriza amenya ijambo amushikirike ico rero twe tugomba gushira imbere
nziza cyane mushinga ntahera ukinga mubiri madame Georgette aratanze icyumvire cy'uko mu gukina inkinamico abantu barashaka gukura mu inyigisho zikomeye akarorero k'ibintu canke inyifato zigize umuco w'ikirundi mubona abakobwa nabigeme bagenda barata kandi bifise akamaro kanini cyane mu miryango no ku gihugu byo bari ibinkibihe muri aka kanya bishobora kuba byaranabatumye gutangurira ishyirahamwe ryo kuvuga bati tangurira ishyirahamwe rifasha abakenyezi cyane cyane kugumya umuco n'inkihe mico mubona igenda itituka nk'uko wabivuze.
Murakoze kumpa ijambo mubiravye neza muri iki gihe si kubera gusa ingora twagiye turacamwo ariko ni kubera imbonesha kure dufise ukubona imbibe z'ibindi bihugu abantu benshi batugendera n'abandi batembera hirya no hino hari ukuntu ugwaruka gubu turiko turata imico kama ntigwataye muga turiko turaca turatakaza ico no kwita imico kama y'ikirundi
nakaranga
murabona ni vyiza kubona dushobora kuronka yindi mico ivuye hanze ni vyiza ariko turafise akaranga k'abarundi turafise imico y'abarundi turafise inyifato y'abarundi ivyo rero kubona turiko turabitakaza twe twiyumvire yuko duciye mu nkino kuko twese abantu bumviriza amaradiyo bumviriza ninde abafise imbonesha kureba karaba kireko n'abandi bajya bakinye baninde murabona ko batuzanira bakagira bakatwigisha neza umuco w'ikirundi inyifato y'ikirundi indero y'ikirundi mu buryo butandukanye
nizihe nk'akarorero kumbure mufasoni Georgette minani yo kunganira madame Georgette nk'akarorero nk'umukenyezi wewe uri umukenyezi ubona abakiri bato abakobwa canke n'abapfasoni bariko barata akarorero bari nk'akahe
novuga yuko nk'aba abapfasoni ni byiza ku gukurikira ibiriko birahindagurika ku isi mu nyifato mu ngendo mugabo nk'umupfasoni nk'akarorero umupfasoni agiye yikwije mu rubanza yambaye imvutano yashajije aberewe araronka icubahiro gikwiye nk'umupfasoni agiye kumbure atikwije cyangwa atambaye cerekana yuko ari nk'umurundi kazi nka cyane cyane nk'akarorero nk'ino mu za buraya arahusanga nk'abarundi kazi cyane abandi bantu umwe wese aje yambaye ukuntu tuvuga ujya n'uwe wacu ujya n'uwe wacu n'iwacu birahari nibyo rero nk'umugi wa ninde urashobora gukina nk'akarorero ugakina umupfaso nagiye yikwije mu rubanza n'umupfasoni agiye atikwije umupfasoni nagiye yikwije yakigwana urupfasoni umupfasoni agiye atikwije usanga aneguwe ni muga biciye mu nkino umuntu acabona ati imvutano irakenewe nuko tuvuze umupfasoni gusa ni nko mu muco y'Urundi kera bambara imbega abantu babagabo imbega usanga umuntu aberewe rwose n'ubu barambara amakostime mugabo imbega basubiye kugarukana karanga ka kera ugasanga mu manza za ruguru umuntu w'umugabo yambaye urubega tuca tubona neza yuko
igifise umuco kandi
agifise imico yacu igifise
agaciro. Nawe Rukinga Mubiri Landry nk'umusore urashobora kutubwira kimwe nko mu bintu ubona abakobwa bagenda barata wipfuza ko ari ikintu mu muco w'ikirundi w'Uburundi coguma mu mico ubona ari nk'ikihe kizofasha kumbure mutangiye kugira inkinamico zimwe zimwe upfuza yuko mwokwigisha kugira abakenyezi abakobwa bagumana ico kintu mu muco co bari nk'ikihe.
Murakoze cyane kunyongera ijambo. Umuntu ariko araraba mu iki gihe ugwaruka rw'iki gihe hari ukuntu twataye imico ku byerekeye inyifato mu buryo bwagutse hakaba cyane cyane ibintu by'imvugo sinzi ko muri abibona ugaruka gu ntitugisonera cyane abaturuta no mu mvugo hari abantu bavugira hejuru mu kirumondere kirundi ntivyabaho hamwe kindi naco sino ivuga muri aho hari ukuntu tiko turata ururimi rwacu ariko kirundi uriko je nk'umuntu abahanze uriko araba mu abandi bantu bava mu bindi bihugu murabona cyane ko bo bagumanya karanga kawo sinigwanda ja kure umuntu arabye nk'abanyarwanda abanyarwanda kuntu bakumanya ururimi rwabo ariko twebwe usanga turiko turata ururimi rwacu inyifato zacu z'ikirundi kandi gifise akamaro kuko gifise aho diva niko karanga kacu twebwe rero
bifise akamaro kanini nyako nk'ikintu ururimi rutegerezwa kubandanya rukoreshwa bari mu mahanga barabagora ariko nk'abari mu gihugu baba kenshi usanga bakiri bato bashaka kuvuga nk'abantu bo hanze canke usanga bashaka gufata imico yo mu bindi bihugu yo kuvangavanga indimi ariko mwebwe kuri mwebwe murabona iko ari ikintu gikomeye cyane gitegereza kubandanya kibungabungwa
ni kintu gikomeye cyane kubera ni byiza kumenya indimi zo hanze ni byiza kumenya indimi njabukamahanga mugabo ururimi rwacu rw'ikirundi turacyarukeneye turacyarukeneye kugwiga kuvuga neza kuko sinzi ko murabibona unya n'abantu rwaruka ruke ruzi kuvuga ijambo neza mu kirundi ibintu byo kuvuga amajambo mu manza z'ubu abashinga nta kira twakuze tubona ba papa bacu abasogokuruza bacu bavuga amajambo mu manza ariko bavuga amajambo ariko twebwe unye turibaza mbega mu minsi iza tuzoba dushobora kuvuga neza amajambo nk'uko vyamye mu myaka iheze nibyo turi mu bintu dushaka gutsimba taze kugira ngo twigishwe urwaruka rushasha urwaruka rw'iki gihe twige kuvuga n'amajambo mu manza amajambo meza amajambo afise icyo nakwita urutonde n'urukurikirane
iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muriko mutega amatwi ikiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Dukomeje ikiganiro cacu rero nkuko twabivuze uno munsi turiko turaganira n'ishira hamwe rishasha gitwa Fable mu mfunyapfunyo y'igifaransa ishira hamwe rigamije gufasha abakenyezi, abapfasoni, abagore mu gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye kwishira no kwizana ariko na cane cane kuvyerekeye kubaha ubushobozi ubwo gushikiriza ivyumviro vyabo irishira hamwe Fable rero rigashaka kubicisha mu buryo bw'inkinamico mufasoni Minani Georgette kuvyerekeye umugambi mwotubwira muri make uko mwishira hamwe ryanyu muzokoresha umwuga w'inkinamico usanzwe uhari mu gihugu cy'u Burundi mugatanga inyigisho zifisa akamaro kanini mu buzima bw'abigeme mu kubaha ububasha n'ubushobozi kumbure bakanabasha kwiteza imbere muri uwo mwuga muzobigenza mute
murakoze cyane twebwe twiyumviriye yuko twosaba nk'uko dufite umumbarene wacu akaba ari umupfasoni yitwa Marie Bunel n'umufaransa kazi w'umukomediyene hanyuma mu Burundi baramuzi cyane kuko yatsindiye muri ya filime gito Lengo ni filme yagizwe n'umuntu azwi mu Burundi yitwa Ngabo Leonce hama rero uwo mupfaso niwe marene w'iyi association yaremeye yuko azoza agafasha kwigisha abo bagore baninde bo mu giheta i Bujumbura atwemereye rero aduha inguvu zikomeye rwose zatumye dushatuvuga tuti uzobaha ubundi bumenyi buzobatuma gukina bakine batanga ijambo ryumvikane mu Burundi ryumvikane mu karere kacu mu Rwanda no muri no mu gice cya Zaire uwo rero Marie Bunel azwi mu Burundi kubera yakine filime Lengo n'ubu yarahatinye mwashaka yari ngaho mukiri heze yari yaje yatumiwe na Ngabo Leon yari yaje atake marene w'ibyo bari bateguye yaciye ngaho hanyuma undi muntu yatwemereye kuza gufasha abagore baninde kubashikiriza ubumenyi n'umuntu yigisha ngaha muri kaminuza universite bita la Sorbonne, akaba yigisha theatre, akaba yigisha cinema, akaba ari umunyafrika kuko avuka muri Centrafrique, nawe nyene yaremeye kuzoza adodufasha kuza kwigisha abo basasoni baninde kugira baronke barafise ubumenyi bwinshi mugabo no kugira ngo baronke
kubongereza kugira ngo bashobore gukurushirizaho gukina neza
bashobore gutanga mu buryo bunonosoye kwishira no kwizana babitange neza mu majambo meza kinwe neza cyane.
Birumvikana yuko mufise abahinga bakomakomeye kandi babimaze mu myaka myinshi cyane, nk'abamuzi nk'uko mubivuze umupfasoni Marie Bunel Iburaya harazwi cyane, arakina nk'inamico zidasanzwe, no kuvuga ko mufise n'abahinga babinonosoye kandi babizi. Rukinga mubiri Landry wogira ico wongeye ko kuvyo mfasoni Georgette Minana avuze kuvyerekeye abahinga mufise n'uburyo muzokoresha, kumbure unatubwire intara canke ibisagara mugiye kuzoza muratanga mwizo nyigisho. Ndumva ko atari abari mwishirahamwe rya ninde bonyene muzokoresha kugira mutange izo nyigisho mu gihugu c'u Burundi. Izo nyigisho muzozitanga hagana he mu gihugu c'u Burundi?
Twari twifujije n'icyumviro cyacu, twari twifujije ko twotangura mu giheta, kuko mu giheta harazwi ko ariho hari abakinyi baninde, nibo hose harazwi babuze ninde baca bumva abantu bose baca bumva abakinyi bo mu giheta. Hama iyindi ntara twari twiyumvira kuzofasha abantu kwiga ubumenyi bwo gukina ni Ibujumbura, cyane cyane Ibujumbura kubera niho hari no kwita ibikoresho byotuma biga neza. Igituma buze ibikoresho niho harimo amaordinateur, harimo no kwita amasale y'amaprojection, hari amatara agumaho umwanya munini kurusha mu zindi ntara. Mwico gihe tuzobafasha kugira ngo bige ukuntu bakina, bige ukuntu bandika, kuko iyo hari gukina hari no kwandika, kuko bijya bintu umuntu akina imbere yabyo bisaba ko umuntu aba yavyanditse, bico bita recitative scenario. Icyo rero kikabatuma ari ubundi bumenyi bundi bazogira, ibyo bidoca bibafasha ndetse bajya bakinyi baninde mugana abandi n'urundi rwaruko rwa byifujije, bizobafasha kugira ngo bungure ubumenyi abasanzwe babufise, abatabufise nabwo baronke ubundi bumenyi bushashe.
No kuvuga yuko bazoba baronse ubundi mwuga mushasha bazoba bize, uretse ko nkuko mwabivuze basanzwe bafise ubuhinga, basanzwe bafise izo ngabirano zo gukina, basanzwe bafise izo ngabirano zo gutwenza abantu, ariko muravuga muti bazoba bariko bariga ubundi mwuga wuko kwandika, wukumenya kwinjira cyane muri uwo mwuga w'ukina inkinamico ku rwego rukomeye, kuko bazobigishijwe n'abantu babimaze imyaka myinshi
babimenyereye kandi banabyigisha. Ngerageje kubunganira nkongera icyumviro cya Georgette turi kumwe Minani, nuko hari ujya mugore yitwa Marie Bunel, mugabo uyu musore yitwa Regis Beninga yigisha, ni umwigisha muri kaminuza yo mu Bufaransa izwi cyane yitwa La Sorbonne, yigisha ibintu bijyanye n'imikino, asanzwe ari n'umukinnyi kuko yarakinye mu court metrage ngaha mu Bufaransa, yaranonse n'agashimwe ku byerekeye abantu bakinye mu ma court metrage yo kwerekeye abanyafrika, ni aheruka kuronka agashimwe Burkina Faso Wagadugu mu gashimwe ta Festicab, arivyo byabandanije kumwongerereza no kwita kukongereza cyo cyo mu Faransa notoriyete yiwe. Ari ikindi nacu nuko n'umuntu abikunda cyane kandi abizi. Ivyo rero kubona ari umunyafrika yarakinye yarakinye ama court métrage imwe yitwa C'est ça la France, niyo yaronse agashimwe kuko yari kwerekana abantu b'abanyafrika bashite mu France ukuntu babayeho. Ubu rero yemeye kudufasha ko ari munyafrika kongera akaba mu France akongera aronse ubwenegihugu bw'igifaransa azodufasha kuko twaramusiguriye neza turamwereka abakinyi ba Ninde turagira ko n'abantu basanzwe bafise ubumenyi mugabo bakeneye kongereza ubumenyi kugira ngo bakine neza. Ikindi naco ni kubera abakinyi ba Ninde bariko barakura bariko baragera mu zabukuru twiyumviriye yuko none ko ariko baragera mu zabukuru harakenewe ko habone kugwaruka ruzobasubirira kandi kugwaruka rukabugwaruka rufise ubumenyi rufise n'ubushobozi bwo gushobora kubandanya mu mwizo nkino.
Hanyuma nashaka kongera ko twari twiyumviriye kandi yuko gukora marene wi association yacu Madame Binere yatwunganiye atubwira ati mu Burundi hari abantu bakomeye cyane bazi ibintu bya teatre bafise ubuhinga bukomeye cyane mu bintu bya sinema nka nguzi cyane n'ingabo Leonce. Ati turashobora kuzorondera hariho n'abandi ndakarero ntanze ati turashobora kuzorondera abantu kugira bashobore kudufasha kwigisha abatoa bato zobara abantu 15 tukazobigisha kiringo cindwi zitatu indwi zine bagiye kwiga bakazoca berekana ibyo bakuyemo
makini nkinamico. Akajambo kanyuma mwa mufise mubona mwushikiriza abakenyezi abapfasoni kugira ngo mubashikirize icyumviro mufise cerekeye kugumya imico cerekeye akamaro ko kugumya imico mu gihugu cyabo ko bari nk'akahe dutangurira kuri wewe mufasoni Georgette Minani.
Twibaza yuko umurundi kazi wese ari karatwumviriza ayo manya yuko ahaciye bacabona ko ari umurundi kazi yogumana karanga kiwe hanyuma nkuko bajya abapfasoni bakina bakunda kuvyerekana umuntu naho turonka ibindi mico idutuma duhindura urukoba canke duhindura imishatsi canke duhindura inyambaro ko twogumana akaranga k'umurundi kazi urupfasoni ubwitonzi hamwe n'ubwenge mu ntambuko mu mvugo no mu ngiro.
Murakoze cyane nawe Rukinga Mubiri Landry akajambo kanyuma ushikiriza abakiri bato cyane cyane bariko baratwumva mu kigoro muri komoragira kugira ngo bagumye imico kama babone akamaro k'imico kama kubara nk'akahe.
Iyo umuntu amaze gutembera akaja mu bihugu byo hanze nihamenya neza agatahura icarico akaranga k'igihugu ciwe. Iyo umuntu rero yiraza karaba akaranga kacu n'ukuri umuntu arumva ahimbawe kubona afise akaranga k'ikirundi kuba umurundi n'ukuri biraryoshe. Mugabo rero ikintu je nuvuga n'uko ugwaruka nanjye ndi mu gwaruka n'uko twokomeza kugumana iyo mico kama ni byiza kuronka imico ivuye hanze ni byiza kumenya ibibaho hirya no hino ariko kugumana imico yacu yakavukira imico yacu y'ikirundi akaranga k'ikirundi ntimushobora kwibaza ukuntu binezera. Iyo rero umuntu abonye nk'uko umupfasoni Minani Georgette aje kubivuga muravye ukuntu abarundi ndiko ndavuga ugwaruka rwa none turiko turatakaje imico kubera imbonesha kuri zaraje kubera ibyo tubona hirya no hino ni byiza nabisubiyemo ni byiza kumenya imico yo hanze ariko ni byiza kandi kugumana imico yacu kuko bitugumana ico twita identité mu gifaransa. Iyo dutaye identité yacu tuba turiko turatakaje ibintu bizotugora kugarukana naco bituma rero twakomeje ico cyumviro kugira ngo dukomeze kugumana imico yacu.
Murakoze cyane. Mwayumvise ishirahamwe Fable rivuga riti gumya karanga, rivuga riti bapfasoni bakenyezi bakobwa gumya karanga ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiguha icyubahiro, ni ikintu kizokugeza kure, nico baje gufasha mu gihugu cy'u Burundi babicishije mu nyigisho zizoca mu nkinamico. abariko baratwumva mwakoze guteramana natwe muri kino kiganiro yihijambo banyiwanye biradijwe rya Amerika. Turashimiye abatumire bacu Mufasoni Georgette Minani nawe ucegera ciwe Landry Rukinga mubiri, mwakoze cyane kuduha insiguro girishira hamwe n'akamaro karyo n'uburyo mugiye gufasha igihugu cyanyu cy'amavukiro nubwo muri mu mahanga. Mwakoze cyane.
Murakoze
namwe.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.